Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yumvikana kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi, naho mu Rwanda yumvikana kuri FM 104 n'ibice 3. Pasika nziza kuri mwese muduteza amatwi hano muri studio ya 5 Washington DC. Muri kumwe nange Edirwe muyoboye ibiganiro byo kuri uyu mugoroba, mbahaye ikaze kuri Radio Ijwi rya Amerika.
Gambere nuko abajejwe iki kibazo bo bihagurukira cyane bakiyumvira inzira zose zishoboka zo gukingira ababana bagiye kwicara muhira, bishoboka leta ikabiremerera ababana baba bayobewe ko barindirira ku mashuri.
Woni Jacques Nshimirimana uyobora ishyirahamwe riharanira uburenganzira bw'umwana mu Burundi, asaba leta gushaka umuti w'ikibazo cy'abana batsindwa ibizamini ntibemerewe kuguma mu mashuri. Inkuru n'izindi zivugwa mu Burundi turayigarukaho mu kanya gato. Amakuru avugwa mu Burundi, mu mwaka ushize abanyeshuri barenga 180,000 batsinzwe ikizamini kibaho uburenganzira bwo gukomeza igice cya kabiri cy'amashuri yisumbuye, ibyo bita post fondamentale mu Gifaransa. Abenshi muri bo bahisemo gushaka akazi kubera ko batemerewe kurindirira ku mashuri mbere yo gusubira kugerageza uyu mwaka. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Roger Wirikaneza yakurikiranye icyo kibazo, aratugezaho inkuru irambuye.
Turi muri komine Mukaza hagati mu gisagara cha Bujumbura. Umusore w'imyaka 15 ariko arakinjika yongera yoza ibyombo n'umwe mu banyeshuri barenga 180,000 bananiwe ikibazo kibaho uburenganzira bwo kubandanya igice cya kabiri cy'amashuri yisumbuye poste fondamentale mu Gifaransa. Twashimye kumwita Eronimo. Uwo muyabaga avuga ko yashimye kuva mu ntara ya Rumonge mu manuka bw'u Burundi aza gukora akazi k'ikiboyi nubwo atari ko yifuza.
Cyo bwa mbere nkitangura kuyiga narakurikira mwarimu baratubaza uti ushaka muri kazoza kuzuba iki, nari narishingira igisinga nari nkeneye kuzuba umuganga, nkeneye kuzuba umukuru w'ibiro kanaka.
Yoni masigura ko tubahirijwe mu kazi kiwe
karaguye kweri, kuko hari na ukora nabi bagagutuka cyane na wakora byinshi byose bakagutuka kumvira amashuri yanze ndahevye ngo nze gukora bino bintu cyangwa ku mutima kwe nkacoma niyumvira ese nosubira ku ishuri nkanze nkamira nk'abandi. Mu ndi n'ukumbonye nabandi bagiye ku mashuri ukuri kuri numva agahinda mu mutima.
Aho gahinda nako mwigeme twashimye kwita Kanyange w'imyaka 19 turuka mu ntara ya Mwaro hagati mu gihugu n'abanyene afise. Twamusanze muri komine Ntahangwa mu buraruko bwa Bujumbura.
Ekaragoye masha ubu turubika koriki genuza niki bakagutuma genuza n'amatari ya anubu imvura yaguye bakagutuma genuza niriki mu kivura kikanagira kunyagira nyumba samahirwe endagakora
Kanyanga na Songwa kubona atazoshobora gufasha umuryango we nk'uko wabyifuza.
Ababyeyi banje bari bazi ko ndiko ndiga nzobafasha mu buzima bwabo. Ibyo byamaye kuva bitaza, ubu tuba tugeza kure abana benshi, nibo tuba twinjiye mu mwaka w'icumi. Ndumva nyine agahinda kandi ndababara mu mutima, mva kubera nzitaza navuga ati n'umwanya wanjye nataye ndiko ndiga nkaba nagarukiye mu w'icenda.
Uwo mubabaro w'abo bana n'ishyirahamwe ry'ababyeyi niwo rifise. Severin Nyamuyenzi umunyamabanga waryo.
Biratubabaza iyo tubonye abana twikokoreye kugira ngo bige babandanye n'amashuri bakagaruka, umuvyeyi wari we wese muri twebwe yamashaka yuko umwana wiwe atera imbere mu mashuri, biratubabaza nyene, nta muvyeyi n'umwe bitubabaza. Ingaruka mbi ni uko uwo mwana adashoboye guca akurikiza ibyo bamwigishije muri fondamentale kugira ngo ashobore kwitunganya, kurima neza, ashobore korora neza, ashobora no gushikirwa n'impanuka zimwe zimwe, ari tuvuga ari nk'umwana w'umwigeme, reka n'abana b'abahungu bagahava baja mu byo kunywa n'ibiyayura mutwe, ivyo n'ibintu bishobora gushika.
Kugira ntibishike umukuru w'unani ruhande hagati y'akabana Fernande Basaho vyega bose kwiga inzira zose zishoboka zo kuvyirinda. Jacques Nshimirimana.
Gambere nuko abajejwe iki kibazo bo bihagurukira cyane bakiyumvira inzira zose zishoboka zo gukingira ababana bagiye kwicara muhira, bishoboka leta ikabiremerera ababana baba bayobewe ko barindirira ku mashuri mu kurindira yuko amasantre akwira igihugu cyose, kuko gushika ubu ku masantre 243 mu gihugu cyose yari yitezwe 111 niyahari, muri 111 80 gusa niyo ashobora kwa kwakira abanyeshuri kandi nayo 80 nayo hari mu gihugu cyose afite ikibazo cy'abigisha n'ibikoresho
naho zitobaizo ntambamye bamwe mu bana bayobewe nka Kanyange bamaze guta izizigiro
ige nari ku ntebe y'ishuri narara umwanya wo kwiga wo gufatikaye ubu naho mvuga ati ngiye gukora atanikaye ndiko ndafata atani umwimenyerezo ndiko ndakora nonumva babona bangiye gukora iki aba guta n'umwanya nyene uko nyene
Yo ni muna Kanyange ubu babona kazoza kabo mu kwigwanako badandaza utuntu duto duto
nkuko ndazine kuzino guteka niyo naronka agasha mushana ubujyo ndondera utundi tuntu hari ya ruguru nzo dandaza nk'akabutike nyine utwo kujya nkuko ino ndayimenyereye n'ingena abandi batabaragu
mu gutunganya umugambi mushasha w'inyigisho mu mashuri yisumbuye na mato mato ariko ibazo cha concours national cyakorwa mu mwaka wa gatandatu ubikorwa mu mwaka w'icyenda leta yisunze ibintu bibiri kugabanya ibitigiri by'abana bayoberwa hamwe no gushira mu ngiro umugambi wo kunagura igisata cy'indero ibihugu bitari bike bikiri mu nzira y'amajambere n'Uburundi burimwo byiyemeje gushika ko mu mwaka w'2030 rero je uri kaneza Bujumbura iryo rya Amerika
Tuvi Bujumbura tunyarukire Gitega aho abagore bibimbuye mwishyirahamwe gira umwete muri komune ya Bugendana aho ni mu ntara ya Gitega bamaze kwigishwa ubuhanga bwo gukora imbabura zikoresha inkwi nkeya abo bakenyezi bavuga ko izo mbabura zizabafasha kubungabunga ibiti dore ko ari byo bari bamaze iminsi bakoresha guteka ni inkuru y'umunyamakuru w'ijwi rya Amerika Fidel D'Antoine Nsabimana
Kumfashanyo y'ishyirahamwe gita bifungwa ku isi PAM abakenyezi barukiye mu ishyirahamwe gira umwete muri komine ya Bugende ntara ya Gitega babigishije ubuhinga bwo gukora imbabura zikoresha inkwi nkeya bamwe muri abo bakenyezi babwiye ijwi rya Amerika ibikoresho bakoresha ariko kandi baremeza aho zikora ari igikorwa gisaba ingufu
muzikora mu biki
tuzikora mu bicericeri n'ibumba n'ibindi bintu bitwa ngo bruyo nibyo bintu bazikoresha ziraruhisha gose kugira uponde ibumba ulivange n'igicericeri hanyuma ulikate byose bihwa binwane hanyuma ushire nyabumba mu iforoma kugira uyikureyo biraruhisha gose bisaba utugufu
Hakizimana na Maria ni umwe mu bakoresha iyo mbabura mu gukinjika arashingira na iyo mbabura ko ari ingira kamaro
akarusha narasanze nk'inkwi zahora zikora ku mashiga nk'izahora zihisha ibiharage ubu uzirashobora guhisha ibiharage n'ingereko zahora ziteka ibiharage byonyine ubu sinaba nkishoboye gucana ku mashiga kubera narose iyo mbabura kuko irafite akamero kanini rwose nta nkwi nyinshi itwara akarusho ku bidukikije umuntu yahora acana inkwi nyinshi ugiye nko gutema nk'inkwi nka zibiri ugasanga uzicanishije imitsi nk'ibiri nyine mugubu uwatemye nk'ibiti nka bibiri urashoboye kubicana nk'indwi zibiri kubera itwara inkwi zikeye rwose ikibazo cy'inkwi naho ndakigira mugubu unaho no bafite dukeye ndashoboye gufatisha umucanga ntacana kuko ziguma zihisha
Liberata niyo nkuru akoresha iyo mbabura aremeza ko abakenyezi bari mu bonone ibidukikije bari ko barasenya akavuga ko iyo mbabura izofasha mu kingira ibidukikije
kamaro je nasanze muri gabaura ya kijambere n'amashiga ya kijambere ufite dukwidukeye urashoboye guhisha bitagoranye nk'ibiharage urashoboye kubitekesha nk'ibisate bitanu ugacusana no gusigara birasigaye ni ya mbere rwose ikibazo cyo gusenya kiroroshye cyane kubera nshenya umuganda amenya yuko nzozicana indwi yose
Yohani Maria Hatungimana umugenzuzi w'amashyamba no gukingira ibidukikije mu ntara ya Gitega aremeza ko izo mbabura zizofasha cyane mu gukingira amashyamba ya leta
ibyo mugambi wazya mbabura uje hageze cyane mbere nkasaba yuko n'umakomine atarashikirwa yogerageza akaronka izo mbabura kuko ni umugambi mwiza kubijanye n'ukinga ibidukikije nibaza ko ari umugambi mwiza rwose mbere dukwiye gushimira abari kubafata mu mugongo nawe ko bashira mu ngiro kuko bizofasha cyane kugwanya ubusuma bw'inkwi kugwanya ubusuma bw'ibiti cyane cyane kuko ibiti bibangamiwe n'ibiti bya leta ibyo abantu byo byo busanga babicungere ariko ibiti bya leta bino byo bigeramirwa cyane rero twiye kujya mu mugambi turawushima cyane kuko umugambi ugiye kudufasha mu kugabanya abantu bazokoresha inkwi mu guteka
abakenyezi bakora izo mbabura bavuga ko muri kazoza ka hafi basa umugambi wo kugwiza izo mbabura kugira ngo abazikeneye bazironke bitabagoye ibe iyo mbabura akaba ari amafaranga 5,000 y'amarundi ibugendana mu ntara ya Gitega Fidel Antoine Nsabimana ijwi rya Amerika
Mugihe abakristu kwisi hose bakomeje kwizihiza umunsi mukuru wa Pasika, uyu munsi uri mu minsi abakozi bo mu mago mu Burundi bahabwa ikiruhuko bakajya gusura abavandimwe babo aho bakomoka. Umunyamakuru wacu Fidelite Ishatse yavuganye na bamwe muri abo bakozi.
Mugisagara ca Bujumbura ingo zitari nke usanga zitunze abakozi bo mu nzu babateka abahera abana canke abanyezamu. Mu gihe cy'iminsi mikuru nka Noweli na Pasika, kuri abo bakozi baturuka mu bitandukanye y'u Burundi kabara karyo kujya kuramukanya iyo bavuka. Uyu fasoni abamara ku gisagara ca Bujumbura tumusanze ku muhani we ariko arateka.
Umunye ukora abandi bose baduze nk'imba za Pasika wabo. Ta mu gikoni
nimwe ntawe niho bakene kwihimbaza mu gihe abakozi bacye baduga ntibakiramwo ibyo n'umunsi mukuru.
Biraduciramo nyene ko nawe iyo ushaka kujya ntumukihagiye.
Ero ushaka kubahira kuduga.
Ha. Si byiza kwahira umukozi kuduga ko nawe bakeneye kuza mu muryango wawe.
Ruhande ruko kuye mufasoni hariho n'indi mihana yo mu gisagara ca Bujumbura itagira umukozi kuno munsi wa Pasika. Mbe hana bibaza yuko igitigi cy'abaduze kingana n'icabasigiye mu gisagara. Cyase nitunga no munyezamo muri karitsi ya Kinanira no muno ku gisagara ca Bujumbura.
Ibyo kuri bya tari giye no bandi ino tugiriranije nka 50% abaduze. Bakora akazi y'igikoni cyangwa abayaya cyangwa abavoyi nka 50% bo abaduze. Usanga rero umunsi banezerwa abana bavyeyi babo cyangwa n'abagenzi gukasanga bahembarije hamwe.
Turi ku munsi wa gatanu mu gitondo muri Jari ya Kanyosha mu muntu w'igisagara ca Bujumbura. Hasigaye umunsi umwe kugira Pasika iwe. Sabimana Emmanuel na Sabimana Monforo bompi baravukana kandi bakora akazi ko mu nzu ariko bayitegura kuba gira baduge wa muntu ya Gitega.
Bisa gituma nduze ruguru ngiye kwa muryango nkunawe kwa kera nahinda bakumbuye. Niyo maje gituma nkiza uza kuba musa dusangire pasi ku munsi mukuru.
Cyashe mira kwa kwa mutwazi kubera nk'ubuje ibore no no kuno he nsinari naduze. Ubu naho nari mvuze ati reka ngende ndayisangiye nabo nabo ruguru rero.
Igihe rero kuno we no kwibwana babiri bino atima kari keze atima kari gashiriye wari wiyumva gute
kugira sindi ugira abuze amafaranga
kwiko tudugata amafaranga ufise
oya no nawe umva nk'abavyeyi wo cugenda uvuga ati wo cyakuba ati waruvuye hi umva ko cibangwa ngo cibangwa nari mvuye hi
kuko ku munsi mukuru na manaduze gusangira ikiro n'ababanye n'abavyeyi banje buki Pasika ni ikiro nyene kuvuga ati kuryoherwa
naga koko kosigira kera ntangora
oya nta kibazo muhawondera mu nyuma mugani umuntu yazinye umunsi mukuru ntangora
ndavuga ariko amafaranga waziganyije kuva mu 12 ubu turi mu kwezi kwa gatatu yose urumva ari ikirori ugiye ubiyemo muri kaca kafite. Umwe wakoze wo mu nzu bataduze ati iminsi mikuru harayikomeretsa.
Shagina mu kabare kagura nk'icupa rimwe ugihaye ntakugarura mayi 10,000 atwaye ibyo nyene ukaca wivira ngaho ukigira mbari ya tike izo gusubiza inyuma basi ukaza wiga mari wagiye ukabura.
Hari uwo umaze gushikira amaze kubona
yase umwe na tuveze biradushikira si umwe tweze biradushikira kubera inzoga n'amasezerano.
Kugirwa ni byiza yamara dereke no yuko abantu bigerera nkuko bishikizwa na Igira neza Belize umwigeme asanga akora akazi ko kurera abana.
Mu bisanzwe mu buzi bwacu nta muntu agenda ruguru ngo agarukane amafaranga agaruka itike hari benshi bagurana n'itike mbere ugasanga baje bari amadeni. Bisobanura ko umuntu agenda ruguru akavuga avuye mu gisagara cyatangira kwiyekana nyine ibintu by'igisagara nyine ngo bamubone ko ari umuntu uhatari. Uciye rero ufata twarose ukagenda kujana n'uwo munsi umva uri kurasigwa majambere niyo ofisi umugenzi muhe mbwa ntusesagure tanga mugabo wiyibuke ko eje imbere hariho
uko gusesagwa n'ingaruka mbi zukubika amafaranga mu mufuko. Sirasa nitunga umwe wakoze wo mu nzu bari kimi cooperative muto y'ukuziganya
amafaranga ushize ku mufuko kishi ntabari gwawe utembereye wese haraya gutwara cyo kaje mu kabare akaya gutwara byiza ico no bantu no kumenya kwiga kugira ibintu by'amashirahamwe yabuze amabanki ukatuma uguruza banki
bamwe barongoye amashirahamwe yahurikiye nk'abakozi wo mu nzu bavuga ko ukutihutira kuziganya bivaho kutamenya. Shimima na Federico ahamagarira abagira neza kubafasha guhimiriza abakozi bo mu nzu bijukire kubika amafaranga yabo ku makonti. I Bujumbura, Fidelite Ishatse, Ijwi rya Amerika.
Mina mbeguri mu maki kudakoma
yo imitsi yose nkaya mango singa kaza nani kundo mviriza nhorere kazoza
mviriza nhorere kazoza
erega mara sizo nhorere kazoza
nhorere kazoza nikiganiro gica hirya no hino ibibazo bijanye n'amatora mu Burundi
eka ni nyifato ibere imbere y'amatora mu matora n'inyuma y'amatora
mugitegurirwa na studio ijambo
nturere kazoza
nturere kazoza
ikaze ni gwanyu bakunze ibikiganiro nturere kazoza cha studio ijambo gisamiranira kwijwi rya America muti uno munsi kiyago cha politike gishingiye kuki neza na neza uno munsi dushingiye ku ruhara rw'umukenyezi mu gikorwa cyo kunywanisha abafitaniye amatati y'amatongo tukaba ari mu kiganiro turiko tugirana n'abatumire dusanze inyanza rake mu ntara ya Makamba
ntorere kazoza
abatumire turi kumwe rero ni batatu reka mbere iwafu bwanje widondoro
nitwa mpabona yo Jacqueline nkabandi umukuru mutumba kabondo
mukuru mutumba kabondo ikaze muri kino kiganiro
murakoze cyane
nitwa ndiwe n'umuryango Yohana nkabandi ngo yisiramwe mpareke muri ikomeye ya Nyanzarake
murakoze cyane ikaze muri kino kiganiro
murakoze kombi kaze
ubundi turi kumwe
nitwa nibogora Rene nkabandi boneza muri mukenyezi menye Nyanzarake
abone abatumire turi kumwe yo hano muri kino kiganiro Jerome Nenzo Manongere ndabaye ikaze muri ntorere kazoza umukenyezi ikibanza yo bafise mu gutatura amatati y'amatongo hano muri komine Nyanzarake mu ntara ya Makamba mbere ku mukuru mutumba kabondo ukivuga gute muri rusangi
muri rusangi ikibazo cyo gutatura amatati y'amatongo turagerageza baratwitura hanyuma tukabatunganiriza tutaravye hirya no hino kandi bakabinezererwa kuko imbere yuko tuyatatura turabereka ko biyumvikaniye bo nyene batarinze kuje mu masentare no hirya no hino ari byo vyiza ari wo muti urama abantu biyumvikaniye nta gwankuru uzamwe gwakazikira usanga n'imiryango igumi ifatanye mu nda
umukenyezi ariko ivyo niba bikora
umukenyezi arabikora neza cyane
reka ngende kwandiwe n'umujyango nawe n'umugabo bariko baravuga ngo mukenyezi mu kunywanisha abafitanye amatati y'amatongo mwebwe nk'abagabo muri kumuravyitegereza mubivuga gute
twebwe tubivuga kuko turabisigira tubona ko ari byo kuko nk'imwishyirahamwe wacu dusanga dufisemo abakenyezi iyo rero turiko turakora ibyo bikorwa muri komite y'iwacu dufite abakenyezi atari bake twamatuza hano no kuvuga iyo turiko turakora ibyo bikorwa tuba turi kumwe nabo kandi nabo barafise uruhara runini rwo gusikiriza ijambo niyo bariko barabikora usanga amatati amwe harimo n'abakenyezi baba baje kuraba cyangwa bafise amatati nabo kuko baba basizwe n'abagabo babo iyo babonye abakenyezi hari ijambo basikirize nabo birabubaka kandi bigatuma bizigira ko bisoboka abakenyezi rero nabo nyine barafise uruhara kandi barasoboye
ariko bakenyezi uvuze muri mipareke simperekeza
simperekeza namba kuko nabo dufasanya muri ibyo bikorwa kuko hari abakenyezi barongoye amazone abandi ari abanditsi bitereye ko bamwe ari n'ababiki mu ishyirahamwe wacu urumva rero abo iminsi yose ku mirimo twama turi kumwe
abo bakenyezi bafise uruhara ruboneka mu kunywanisha abafisanye amatati y'amatongo mufise ibyemezo bihe mwebwe
twa turafise ibyemezo byinshi kuko tubikora tubikunze kuko mu bisanzwe iyo habaye amatati y'amatongo turabonamo ko haca hazamwe n'intambara rero kenshi kubera ko twamaze kubona kandi tukamenya kandi bikaduca koko iyo habaye intambara abakenyezi ariwe bashikirwa kandi baba baragusumba rero turabikora gose cyane kugira abantu banywane bareke kujyana hama amahoro
murabikora gose ibihe murabizize mu kwerekana amaze gukora
ego metrafisi byo twerekana tumaze gukora abantu bagasangira kandi no mu manama hose turiko turabere kujubona abantu bizana bati dushaka gusangira tugabure huko kuburi wenyene utwayitongo wenyene ntibiguha amahoro
uturiro twabakenyezi bo barasirutse muri cyo gikorwa tukabibona neza
uturiro twabakenyezi bo barasirutse muri cyo gikorwa mukabibona neza akarurero hari umudamu yitwa Nibogora Rene hari muri mukenyezi menya hariho jewe nyene ndiko ndavuga mpabona yo Jacqueline umukuru mutumba wo mukabondo ibitwemeza rero yuko icyo gikorwa tubikora tukinezerewe kandi tukabona nibishinga ntahe nuko iyo twagiye mu matati y'itongo ku mutumba hasubiye yo mu nyuma abagabo bagira ati mbega kubera iki mutazanye baba bakenyezi hakaba n'undi mukenyezi yitwa Nimenya Glorioza akorera ku wundi mutumba Nyabutare ibyo natwe biraturemeshe kuko udusanga baduhamagara ati nyabuna nyabuna nimuze mudufashe mu bibazo byo gutatura amatati y'amatongo
nyabamaze gutatura amatati gatorega umuti bakabishyira
hariho ayo tumaze gutorera umuti kandi bakabishima ibitwemeza nuko iyo duhanye bagira ati mwarakoze cyane imana ibongera imigisha ti umukenyezi yo kwama ahubwo azaja mu ntwaro akazaraja mu nzego zifata ingingo kuko biragaruka bikabanezera ikitwemeza nuko bagaruka bakadushimira kandi kindi naho babonye hagiye abagabo bonye no bakuvuga ati mbega babakenyezi bimboneze no munsi bari hehe hari naho babankira ati tutabonye babakenyezi nitwemera ni mubazane bajye bakenyezi kugira badufashe nibishinga ntahe biriho nubu naho mudutuma ibishinga nta abaza gushinga igishinga nta twobazana mukabibariza mwokumva yuko badushingira ntahe yuko tugerageza mu bijeye no gutatura matati y'amatongo
igikorwa cyo bakenyezi mu gutatura matati y'amatongo bavuze ko kibaye rurangiranwa mega ndiwe n'umujyango nta ntamba myizozo mwe mubona zoba zibangamira icyo gikorwa cy'abakenyezi
namba ni twabaze bangamiye kivuga cy'abakenyezi kubwanze nk'imwisiramwe ntacombona abo bakenyezi n'ukupuka barigisizwe baramenya akamaro ko gufasha mu kibano kandi baramenya icy'amahoro avuga cyangwa amazi ikindi nacyo gikomeye mu bizanye n'abakenyezi ni kuvuga abakenyezi bafise uruhara ruhambaye kuko ubwa mbere na mbere bobo nibo bafise ingorane iyo amahoro cyangwa amatati abaye mu kibano ubwa mbere na mbere nibo ingo zimaze kubura amahoro abantu bagasesa
ariko icyo ni gituma bakora icyo gikorwa mu byo ariko nta bintu bibagora bibabangamira bituma badashika ku cyo barifuza cyose
nta babangamira kuko ibyo babangamiye byo ari ibyo bakora bonyine ibisigaye hari abagabo batabaha umwanya ariko rero abantu nk'abakenyezi dukorana abagabo babo barabaha umwanya nabo usanga bakunda ibintu bizanye n'iby'amahoro jyewe aho ngeza nabo dukorana cyangwa nabo dufasanya mu gutatura amatati nta ngorane mbona baragira
ati nta ntambamyi zibangamira igikorwa cy'abakenyezi ugasanga bibagora niko ubibona nawe
cyane cyane muri iki gikorwa cy'amatongo twe turafise y'intamba turafise nk'inyanzara k'abantu tuzi akagwe kaboneka kandi ugiye kuraba hesha ico gituma amatati y'amatongo inyanzara k'ibyaritse ko dutora umuti ukwiye biboneka turafise abantu bamwe bazwi dusaba ko abo bantu bomenyekana hama bakigishwa banse kutabikurikiza naho kuko biba amatongo barasopanya abantu baragurisha amatongo atarayabo ugasanga umuntu asiye kugurisha itongo kugura itongo ubugira kabiri kwari yari muguri yabona ko atazoburana ngo bikunde kuri ico kintu rero turasaba yuko izari ntambamye naho tubikora hari hahandi usanga bitugora kugira tugihinyanyuro ko hari mwabo bantu niyo tugikoze ugasanga hari wundi muntu yari guze kabira gumana yakajirya ntibagabuye bagaheza usanga hari wundi yaguze ubugira kabiri kuri uwo muntu agumana yo mutima mubi kuri aho rero hari y'intamba twasaba abo bantu rero babatubaze tubamenye bamenyekane bigishwe banse kubikurikiza ko nk'umuntu ashobora kugira ahantu hane hatanu kuva inyanzara gushika ikabonga kuzunguruka mu yange ngo itongo nigwiwe kuko afise ntamba myinshi mu by'amatongo kandi nabononye twe mbere biba byaratoye umuti yatabara abo bantu
nibuvuze ngo nakagwi k'abantu none barafise ubarongoye barafise komite nakagwi kameze gute
barafise komite nyene yabo turamaze kujya turabitohoza turabona ko bafise komite kandi birababaje kuko hariho n'abanyeshuri bafise ingorane kubera ayo matati y'amatongo nk'ubu barabarondera ngo baje kubafunganya abana bakaca batoroka ahibukeye turafise abana babiri batorotse kubera ivyo turiko turarondera ingene bogaruka kugira basubire ku ishuri
intambamyi zibangamira igikorwa cy'umukenyezi ivyo yari gushika ko ntabishyire ko vyose mu kunywanisha bafitanye matati y'amatongo
intambamye umukenyezi yogira mu bijanye no gutunganya amatati y'amatongo nuko yogenda kubikora ahishije umugabo naye we uri umukenyezi ukaja mu nzego ukubaha umugabo ukamubwiza ukuri iyo ugiye n'ivyo ugiyemwo nta ntambamye uronka kuko wagira intambamye muhira mu gihe uva gutatura ayo matati muhira umuriro ugashika waka ariko umukenyezi ari mu nzego ategezwa kubaha umugabo akamubwira ibikorwa byose agiyemo ataca muhishije ku buryo bizerana ariko mu bijanye n'ibikorwa ubu ndabona nta ntambamye dufise kuko ubu turamaze kubimenyera ikibitwereka
ibikorwa byo mu nzu murabifatanya n'icyo gikorwa cyo kunywanisha abantu
turabishobora kuko umukenyezi niwe acamenya ingene iyi porogarama akamenya ati saa mbiri nja muri iki reka nca mbyuka isaha cumi n'imwe urengira isuku mesure mpakaye umugabo hanyuma uheze ugende ukagenda mu bikorwa uhejeje gutunganya iby'urugo
ibikorwa byo mu nzu ntibikiri intambamye
oya ibikorwa byo mu nzu ntibikiri intambamye aho biba intambamye naho uwo mudamu aba ataramenyera ibikorwa akamenya ingene iyi porogaramu ibikorwa byo mu nzu ningana aja gutunganya ibikorwa by'igihugu
haravugwa kandi kera abakenyezi bitinya umukenyezi akumva kafise ubwoba ubu nta bakenyezi bagise ubwoba
oyo ubu nta bakenyezi beshi bagise ubwoba kuko baraja mu manama bakabona abakenyezi ko dufata ijambo tugasigura ivy'igihugu ubu rero nta bwoba bakigira nabo bagise ubwoba bukebuke ubu turaza turabagisha manama yo kubajinjibura kugira nabo baje habona
nta mukenyezi nimo agise ubwoba
na mukenyezi agifise ubwoba kuko urabye ni mu bizanye ni mu matora duherukamo abakenyezi baragerageje mu mashirahamwe turabigisha kugira ngo barinduke baritoze nk'akarorero murabona nk'uyu mukenyezi waha arongoye umutumba wa Kabondo ni umukenyezi kandi hitoze abagabo batari bake uyu Zakerine hitoze abagabo batari bake ariko araronka amazwi ku buryo atana baronse atabaronse ni gice cyayo yaronse
aronse amajwi ngani kikajake
naronse amajwi amajana 930 uwakabiri wanje nawe acaronka amajana 468
yari umugabo
nukubuga rero ngaha ibizanye n'abakenyezi abakenyezi bo mu buki bwose mu duko kwa twa twose tuzanye no mu kibano ari mu bizanye n'ubutose masira hamwe mato mato dushaka muri ko kwiteza imbere tugerageza kurondera abakenyezi kugira ngo babe indongozi nabo bagerageze kuraba ingene boza bararongo baramenyera ibintu bizanye n'ivyo kwiteza imbere n'ivyo kurongora abandi no guserura ivyiyumviro
bya bintu by'uko mu gihageze mu gufata ingingo cyanke urubanza rugiye mu mwiherero yuko abakenyezi batihuta gufata ijambo cyarahavuye
kubumbene nibo ba ubwa mbere na mbere muri ko mutambwe mu batatu ngwe mu bibura ko twokora iki cyangwa cyo twosikiriza n'igi nibo batangura kugira ngo muvinye ubyumviro byabo hanyuma tukaca tuteranya rero twiyumvira ibyumviro byabo kandi buryo abakenyezi nabo barafite ibyumviro gusa nuko bari babuze umwanya waho babiserurira kandi kanatsinda ne bagira ibyumviro kuko nibo babona na byinshi urabona ibizanye n'ingo ibizanye n'ikibano bobo bamamuhira bayama babona ibintu mu kibano ariko abagabo benshi bamara ari guhanzura cyo gituma abakenyezi bazi byinshi gusumbya abagabo
cyabi nize abakenyezi bace bakengera abagabo babo ntibikiriho gatse
ubisanzwe turabahanura nkuko turi imboneze imbere yabo tugeze ku rugero rwo kwigisha nako bakarasigaye kugira ngo ajijuke yubaho umugabo nico gikorwa kinini imbere ubutiko turakora gisigaye
kugira ngo gikoba cyo gutatura matati neza mu ruhara rw'abakenyezi ruboneke atagahaze ho kugwiki
kugira ngo bishoboke ko abakenyezi boshobora gutatura matati atagahaze na cyane cyane mu byerekeye amatongo tubona gose ko ho binyigisho ndende kubera bose tubikore urunani
bakamagana n'abashingana ahita nk'abagabo bakaza bakicara hamwe bakabona ko nabonye n'abakenyezi basoboye kandi bafite ijambo bafite n'icyo bosikiriza mu gihugu kandi bafite n'uruhara rudasanzwe mu gihugu
ntabagabo bakiri ntamanyi z'igikorwa cy'abakenyezi muri ivyo bintu
yaho niho navuze ko hakwiye inyigisho zidasanzwe bakabahuza kugira ngo baronke inyigisho nabo abataravyize kugira ngo batange imyanya abakenyezi babo nabo baronke uburyo bwo kwisazura no gushyikiriza ibyiyumviro byabo kandi navyo birakenewe kandi birafite isoko byo muri gihugu
ari cyo kokoga cyakiri
hoba inyigisho mu baba bataratahura abataramenya ko umukenyezi ashoboye bakamenya ko umukenyezi ashoboye kuko umukenyezi arashoboye kuko umukenyezi yamaze kuja mu nzego baba bakenyezi baramwitura ku rugero ruhagije baba bashinga ntahe baba bagabo baramwitura ku rugero ruhagije rero twosaba ko ho binyigisho mu bataratahura
urakoze cyane reka nsozere kino kiganiro hano ku ruhara rw'umukenyezi muri komine Nyanzarake mu gutatura matati y'amatongo nibutse ko twari kumwe n'abatumire batatu aribo
niba kora rene aserukira mukenyezi menya nkaba nimbonetse Nyanzarake
wakoze kwita bakina kigani
ego murakoze namwe
ndiwe no mujyango Yohana aserukira komite y'amahoro ifashwe mu mukongo na mipareke hani Nyanzarake
wakoze kwita bakina kigani
namwe mwakoze
nkaba nanje nitwa Mpabone yo Jacqueline mukuru w'umutumba Kabondo tukaba tubashimiye kubona mwaduhaye iki kiganiro kugira n'abandi baze bumve ko abakenyezi bashoboye abashinga ntaye batarajijuka barekura abakenyezi bo baje mu nzego bitoze baze barafata ingingo n'ijambo
wakoze kwita bakina kigani
murakoze namwe
unishimiye ni wewe wahise gukurikirana ntorere kazoza ku ijwi rya Amerika jiro minizo manande kiremesheje nti muranibwe mu banyu no mu byanyu naho butaha
cyari kiganiro ntorere kazoza ikiganiro gice hige no hino ibibazo bijanye n'amatora mu Burundi
n'inyifato ibere imbere y'amatora mu matora n'inyuma y'amatora
mugitegurirwa na studio ijambo.
Barakoze bagenzi bacu ba studio ijambo batugejeho ikiganiro Ntorere Kazoza naho dusoreje amakuru yacu yo kuri uyu mugoroba dushimire engineer wadufashije mu buhanga bw'ibyuma na Fatuma Lemaskarala wadufashije kwegeranya aya makuru muri studio ya gatanu Washington DC mwari kumwe nanjye Edi Rwema mukomeze mu ryoherwe na gahunda za radio Ijwi rya Amerika.